Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda hano muri studio ya 7 muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi ndabaramukije aho muri hose kandi mbahikaze kuri radio yanyu. Mu kiganiro muri isanga turaza kuvuga ku ndwara ya malaria. Nagira ngo rero muri aka kanya tubanze tubagezeho tubibutse kiroheritse ama FM twumviraho mu Burundi no mu Rwanda FM 104.3 na FM 48.3 naho mu Burundi mukatwumvira kuri FM 94.9 no kuri FM 95.2. Tubibutse kandi ko mushobora no kutugeraho mukoresheje adresse yacu ya email ni radio yacu @gmail.com turi no kuri Facebook ijambo ni radio yacu no kuri site yacu ariyo www.radioyacu.com. Ikiganiro rero ni muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Ntuye muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze uraritswe buri munsi saa 10. Muri isanga mwese kuri radio yanyu ikiganiro muri isanga nk'uko mimenyereye buri wa gatatu ni ikiganiro kivuga ku magara y'abantu ku buzima. Uyu munsi turagaruka ku ndwara ya malaria. Malaria ni indwara yibasiye abantu benshi ku isi harimo u Burundi n'u Rwanda. Iyi ndwara kandi higira igihe yaduka ubundi gasa n'igabanutse hashira igihe ikajije umurego yibasira intara zimwe na zimwe. Muri ikiganiro turaza kwibanda ku buryo bwo gukumira iyi ndwara ya malaria. Tuze kureba tubihuza n'ibidukikije. Ku bwanyu rero ni he mwumva hashyirwa ingufu kugira ngo indwara ya malaria idakomeza kuzahaza abantu? Mubona se aho mutuye abaturage bakurikiza inama bagirwa n'abayobozi hamwe n'abashinzwe ubuzima mu kwirinda malaria. Turaza rero kubaha umwanya nk'uko bisanzwe mutange ibitekerezo byanyu cyangwa se mubaze. Muduhe telefone zanyu tuze kubahamagara iyacu ni 202-441-931. 202-441-931. Muri ikiganiro twatumiye ambasaderi Albert Mbonerane userukira ishyirahamwe Aruma Burundi rishinzwe kurwanya malaria, ni nawe uriserukira imbere y'amategeko. Iryo shyirahamwe rero ku batarizi rifite n'ikigo kivura indwara ya malaria gusa, Centre Anti-Malaria Saint François d'Assise kiri mu Kamenge hafi y'inkambi y'abapolisi. Mushinga ntahe Mbonerane tubakire ku Ijwi rya Amerika. Muratwumva?
Umva, mwaramutse.
Mwiriwe neza. Tubahaye ikaze turakomeye rwose, tubahaye ikaze kandi tubashimira n'uyu mwanya muduhaye.
Murakoze rwose.
Iyo tusubije amaso inyuma tukareba mu mibare iheruka gutangazwa mu 2015 y'ishami rya ONU ryita ku buzima WMS igaragaza ko malaria ikomeje kuba umutwaro ku bihugu byinshi byo ku isi. Ahabarirwa miliyoni 214 z'abantu banduye malaria bwa mbere muri uwo mwaka ku isi hose. Ibihugu byo muri Afurika bikaba biri ku isonga mu bifite abantu benshi barwaye malaria ku gipimo cya 88%, bigakurikirwa n'ibyo mu majyepfo ashyira uburasirazuba bwa Aziya ahabarirwa 10%, nyuma hakaza akarere k'uburasirazuba bwa Mediterane ahabarwa 2%. OMS muri raporo yayo y'umwaka wa 2015 ivuga ko muri Afurika bikomeje iyo ndwara ya malaria ikomeje kwibasira abantu, nubwo imibare ngo igaragara ko yagiye igabanuka iyo ndwara ko yagenje amaguru make harebwe abantu yajyaga ihitana. OMS ivuga ko izo mpfu zituruka kuri malaria zagabanutse ku gipimo cya 66% ku bantu bakuru b'ingeri zose na 71% mu bana bafite munsi y'imyaka 5 y'amavuko. ibiro bikaba bishingiye n'ubushakashatsi bwakozwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri. Uyu munsi nagira ngo twibande ku Burundi, aho iyo ndwara muri iki cyumweru yatangajwe nk'icyorezo ikiza. Indwara ya malaria rero ikaba iza ku isonga mu zihitana abantu benshi mu gihugu cy'u Burundi, nk'uko umuvugizi w'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu muganga Tade Ndikumana yabidutangaje mu biganiro by'Ijwi rya Amerika biheruka. Mbere yo kwinjira mu kiganiro nyirizina rero, nagira ngo tubanze turebe uko iki kibazo cya malaria cyifashe muri iki gihe, tubagezaho inkuru umunyamakuru wacu yaduteguriye. Leta y'u Burundi yatangaje kuri uyu wa mbere, nk'uko nabivugaga ku muhingamo, ko indwara ya malaria ifatwa nk'ikiza mu Burundi. Ubushikiranganji bw'amagara y'abantu rero no kurwanya SIDA bukaba bwemeza ko kuva mu ntangiriro z'umwaka 2017 ariwo turimo kugeza ku itariki ya 10 y'uku kwezi kwa gatatu, abantu barenga 700 bahitanywe n'indwara ya malaria, mu gihe barenga miliyoni na 800 aribo bafashwe n'iyo ndwara. Hakaba hakenewe miliyoni 31 z'amadolari y'Amanyamerika kugira ngo babashe guhashya icyo cyorezo. Tubumvishe rero iyo nkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eroge Wirika neza yaduteguriye kuri uyu wa mbere.
Kuva ku itariki ya mbere kwezi kwa mbere uyu mwaka 2017 gushika ku ya 10 ukwezi kwa gatatu, abantu batari munsi y'amajana 796 nibo bishwe na malaria, ku barenga miliyoni n'ibihumbi 800 bagwaye iyo ndwara muri icyo kiringo nyene. Ugereranije n'icyo kiringo mu mwaka uheze, ivyo bitigiri vyiyongereye ibice 13% nk'uko bisigurwa n'umushikiranganji w'amagara y'abantu no kugwanya SIDA Josiane Nijimbere. Ubu rero iyo ndwara leta yifata nk'ikiza cyateye igihugu. Umushikiranganji Nijimbere:
twisunze ivyashikirijwe n'abahinga barungitswe n'ishirahamwe rijejwe amagara y'abantu kw'isi OMS, bagize amatohoza mu Burundi hamwe n'ibiharuro igisata kijejwe gutororokanya ibiharuro co mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu no kugwanya SIDA. Turemeje uyu munsi ko mu Burundi twatewe n'ikiza cy'ingwara ya malaria.
Intazi sinzikaye kurusha izindi nizo mu buraruko n'uburaruko bushira ubuseruko, nazo ni Muyinga, Kirundo, Karuzi na Cankuzo. Izindi ntara kandi ubushikiranganji bona kwiyo ngwara ibonekezamwo ni Ngozi, Kayanza, Gitega, Rutana na Ruyigi. Umushikiranganji w'amagara y'abantu atubwira imvo nyamukuru zatumye iyo ngwara yongerekana.
Kubera ihindagurika ry'ibihe, imibu itera malaria ishoboye ubu unye kuba mu gihugu cyose cy'u Burundi, irashoboye kugwirirana mu kiyaya cy'imbo, kandi ubushuhe bwaraduze no mu misozi ruguru bwaraduze muri izi ntara twavuze, ku buryo bw'uko malaria ishobora kugwiriranirayo muri izo ntara. Ikindi twovuga kibitera nuko habaye ukurima igitegwa cy'umuceri, murazi ko kijana n'amazi, ahantu amazi aguma ateze kandi ni vyiza. Turahimiriza Abarundi ngo barimo umuceri, ariko tukongera tukanabahimiriza guca bafata ingendo yo gukoresha umusegetera nk'uko bikwiye, yo kuza barakura ivyatsi, kuza barakura ibidengeri vy'amazi hagufi yaho baba, kugira ngo birinde ko iyo mibu yoronka ahigwiriranira, bagaheza bakitaho cyane kuryama mu musegetera urimo umuti wica imibu, gufata umugenzo mwiza w'uko uwugwaye wese anyarukira kwa muganga.
Mbega none nizihe ngingo ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu bwafashe kugira ngo butuze icyo kiza?
Buriko buraheraheza umwiteguro wo kugwanya icyo kiza bufatanije n'abasanzwe babufasha muri icyo gisata. Imiti yihuta yaraguzwe kandi turiteguye kuvura abenegihugu bose, ariko iyo miti ntirakwira. Turabandanya gusaba abagira neza kugira ngo babandanye baturungikira n'iyindi. Ubushikiranganji bwararungitse abaganga basanzwe bakorera hagufi y'umushikiranganji kugira ngo baduge muri ubwo burere bw'ubuvuzi, kugira ngo basahirize bene wabo bari ku rubuga. Muri iyi minsi iri imbere naho tugiye kuvurira abenegihugu mu mitumba, cyane cyane imitumba iri kure y'amavuriro mu burere bw'ubuvuzi 26, aho tuzovura abantu bose mu burere bw'ubuvuzi 11 businzikaye kuruta ubundi.
Gushika ubu amamiliyoni 31 y'amadolari y'Abanyamerika niyakenewe kugira ngo ikiza cya malaria gituzwe.
Icyo rero twashitseko nuko twashoboye gushika ku bikorwa nkuko nabibadondeye bizokorwa, bikaba bizotwara amafaranga angana imiliyoni 31 y'amadolari y'Abanyamerika, ariko ibi biharuro bikaba bishobora kongerekana bivanye nuko tuzogenda turaba ibikenewe. turangije dusaba abasanzwe badufasha kongereza inguvu mu kuduterera mu bikenewe byose muri iki gihe tugiye guhangana n'iki kiza cha malaria kiri mu gihugu cyacu.
Mu mwaka wa 2016 ibitigiri bitangwa n'ishyirahamwe ry'itahamagara y'abantu ku isi OMS byerekana ko abantu barenga 1,800,000 bagwaye malaria mu Burundi, abarenga 3,000 muri bo yarabahitanye. Indwara ya malaria yaheruka kwemezwa na leta ya Burundi nk'ikiza mu mwaka w'2002. Eroje Urika neza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Eroje, ndagushimiye kuri iyi nkuru tugejejeho. Najyango noneho tusubire kutwakire nanone umutumirwa wacu bwana Albert Mbonerane. Nkuko mubyumvise, Uburundi buherutse gutangaza ko iyo ndwara ya malaria ari icyorezo mu gihugu. Muyoboye ishyirahamwe rirwanya malaria mu Burundi rizwi ku izina rya Aruma Burundi, nkuko nari nabivuze tugitangira. Nagira ngo ariko mbasabe muri make, mbere yuko tuvuga kuri iyo ndwara n'uburyo muyirwanya, mutubwire muri makeya ishyirahamwe ryanyu icyo rikora mu Burundi.
Eko, murakoze. Iryo shyirahamwe Aruma Burundi, mu Gifaransa Action de lutte contre la malaria, ni ishyirahamwe twashinze mu mwaka wa 2002, dufatiye ko muri icyo gihe malaria yari imeze nabi, hama tukumva ko hari abantu benshi bakuma bapfaca, tugira tuti none ntawe ushyiraho ishyirahamwe rize rirasemeza kugira ngo abantu ntibabandanye bicwa n'iyo ndwara, na cyane cyane yo kugiye mu migambi y'igihugu ibyo bita bya politike byerekeye amagara y'abantu, bama bavuga yuko iyo ndwara ya malaria ariyo ndwara ya mbere yica abantu ku isi no mu Burundi harimwo. Hanyuma rero tumaze kuvuga turafasha, tuvuga tugira gute dufasha abakene, aho novuga yuko twafashwe cyane n'ishyirahamwe ry'abadagi ryitwa Action Medeo ryaduha imiti, hanyuma tugashobora kuyiha abanyagihugu uko igihe nticyari cyoroshe. Hanyuma mu nyuma turagira tuti none ko turonka imiti n'imfashanyo, tugasanga turiko turafasha ibindi bigo bivura, ntibyoshoboka yuko twe dushyiraho ikigo gishobora kuvura indwara ya malaria gusa kugira turabe ko twafasha abanyagihugu. Urumva rero kuva mu mwaka w'2004 twashobora kubona imfashanyo, turugurura ikigo cyitwa cyo kurwanya malaria cyitirirwa Francisco Yasize, hanyuma rero twajya turikora ku bantu bakadufasha. Icyo kigo mu bisanzwe kiri mu Kamenge, twakira abantu tuvuga ko ari abantu aho nikora bafite uburyo bukeya, kugira tugire tuti ntihagire umuntu yicwa na malaria ngo nuko ari umukene. Tugiye turonka imfashanyo rero turashoboye kuza turakira abana batarashika imyaka 5 ku buntu ati amafaranga tubatse, umuntu arenze imyaka 5 n'irenga nawe ajye kwivuza aratanga amafaranga 400 kugira ngo yerekane ko nawe ari karafashe, kuko icyo kigo barinda gutegera ko ari kwabo, icyo twakwita mu Gifaransa contribution. Hanyuma rero tumupimye tugasanga arwaye malaria akeneye imiti. Hari imiti y'ubwoko bibiri, hariho umuti witwa artesinate modiakine wo turawuhabwa n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu kuko n'imfashanyo itangwa na Fomondiane, ariko dusanze ari umuntu afite indwara ikomeye ya malaria akeneye kinine, aho nta mafaranga tumwaka uwo muti aronka ku buntu, kuko usanga hari abantu benshi badashobora kuronka amafaranga yo kugura uwo muti. Hamwe twaragiye turakwira mu gihugu twigisha dusigura ingene malaria yandukira abantu bivuye ku mibungore, icyo bita mu Gifaransa anophere, hanyuma tugaca ku maradiyo twagira gute, hanyuma kandi tukaza turabaha iminota yuko bubungabunga ibidukikije. Ubu rero twagira tuti nuko nyine uburyo bugenda bubura, icyo kigo cyafasha abantu, tugashimira n'ababyeyi uko bategereye yuko mu gatondo bavyutse bagasanga umwana afite ubushuhe, ibimenyetso bishobora kwerekana ko agwaye indwara ya malaria, baraza bakazana abana bakabapimisha, umwana agwaye bakamupfura ari indi ndwara. Hariho ibindi bitaro biri amavuriro ari iruhande ya leta dushobora tumurungikayo kugira ngo ajye kwivuza. Mu gikuru ni uko tubanza kumukuriramwo iyo malaria. Hanyuma rero ibintu kwa matirwa turahimiriza kugira ngo abanyagihugu bamenye yuko iyo ndwara ikwiye kurandurwa n'imitsi.
Mu byo mukora muravuga ko muravura mukigisha, abantu babagana na begereye Kamenge cyangwa hari n'abaturuka hagana kure urebye ko indwara ya malaria ifasha umuntu iramuzahaza kandi muravuga ko mufasha abantu aho nikora abantu baza muri cyo kigo n'abaturuka hagana hehe
abaza kwivuza aho mu kigo kera tugitangura bamaze kumenya yuko icyo kigo kihari cyane cyane kuva mu mwaka w'2008 kuko bwa mbere abantu bayimenya mu gatwa twaronse imfashanyo ya Fomondial turakwiriye igisagara cya Bujumbura tumenyeshe yuko ari ikigo cyakira abantu kugira ngo kibapimire indwara ya malaria ariko ari cyo nokwibagira nuko noshimira umushyikiranganji w'icyo gihe mu mwaka w'2002 yatwemereye yuko dushiraho ivuriro rivura indwara imwe gusa ari malaria ko ntandi icyo vuriro riri amara muri icyo gihe kuva mu mwaka w'2008 abantu twagiye turonka bava muri amakomine ya kera 13 y'igisagara cya Bujumbura ubu twavuga amakomine atatu Mukaza Ntahangwa na Kanyosha ibyo rero ugasanga rero abantu bava mu Kanyosha baraza kwibuza mu Kamenge kuko bazi yuko bahashyitse barabapima n'uburyo dufise icyo bita microscope hanyuma hariho n'ibyo badukoresha bita paracek byihuta gupima yuko umuntu agwaye malaria kuko twebwe kiragira yuko dukora ku muntu ngo twumve ngo arashushe duce tuvuga yuko ngo agwaye malaria umuntu abanza kubipima neza kugira ngo turabe yuko by'ukuri iyo ndwara ituma ubushyuhe ari malaria kuko tumuhaye umuti wa malaria afite indi ndwara wasanga tutariko turamufasha abandi twabonye usanga bapfa hariya mu Gatumba abandi bakapfa muri komine Bubanza abandi bakapfa kera barapfa mu Isare ariko umengo baronsa bashobora kwivuza hafi ubu ntibaza ariko turavye ibyegeranyo bose bapfa mu makomine atandukanye igisagara ca Bujumbura
uko mubivuga rero iyo umuntu aje akaza aje kwivuza muramupima mugahitamo umuha igisubizo ako kanya ntabwo agomba gutegereza
birashobora kumara nk'isaha ariko mu bisanzwe ko dufise abahinga bavyigiye hari abafata amaraso hari abapima hari abatanga imiti ngira yatibye cyane arashobora kuba nk'amaraso nk'amasaha abiri iyo birashobora gushika ugasanga mupimye na paracheke basanzwe ngo nta malaria afise mugabo kabone uko ibimenyetso bihari uwo muntu ni ngombwa arinda kugira ibipimo kuri microscope abirashobora kumara akanya ariko haciye nko masaha 5 masaha 6 usanga ikigo kigaragara kiretse muri ino minsi malaria iriko iriyerekana ukundi
Gana Mbonerane mumaze imyaka itari mike mufunguye icyo kigo munashyizeho uburyo bwo kuvura abantu ubu noneho nihe mubona hakwiye gushyirwa ingufu mu kurwanya malaria mu Burundi
murakoze aha twovuga yuko nk'uko umushikiranganji yabivuze ibituma hari malaria igenda yongerekana ubu hariho n'ibyigwa byamaze gukora byerekana yuko atagikozwe malaria ishobora gukwira Burundi bwose mu myaka iri imbere hariho intara tuvuga nka Kirundo Muyinga Cankuzo Kayanza Ngozi Gitega Cibitoke usanga malaria isumba izindi ntara nitwaje mwaro usanga kumbure hari nkeya canke mwigenda cangwe umanutse ni Bururi urashobora gusanga malaria ari nkeya ariko rero mu byigwa byakozwe tugiye turaba ingene ihindagurika ry'ibihe bigenda bikomera ugasanga ubushyuhe buraduga uko buduga bituma imibu ahitashobora kuba ubu itanguye kuhamenyera hanyuma ikindi nacyo umushyiranganji yavuze ni uyu muceri wakwiragije mu gihugu urumva n'iterambere mugaho iterambere rica rituma amazi ajya areka mu miceri atuma imibu ironkaho ita amagi ugasanga rero imibu yabaye myinshi rwose gutyo ugasanga imibu ifise imigera iriko iragenda ikwira igihugu cyose bigaca bigora nta mikino nacyo kijyanye n'ibyo byo gukingira ibidukikije ni ukugira icyo bita isuku asenisima urasanga ubu mu mihana yacu mu makaritsiye hariho ahantu hari amazi atari karatemba yibereye ngaho iruhande y'inzu imibu ikizi ikata amagi ngaho imibu ikagwira igaca yinjira mu nzu hanyuma ikindi nacyo twovuga kijyanye n'ibi tugezemwo uravye abarundi bagwaye mu mwaka uheze ibihumbi 16 n'abapfuye ko bangana birafatiye no ku bukene ubukene buri mu gihugu usanga abantu bashobora kuba ngaho batagira icyo bafungura malaria rero imaze umaze kuronka imigira ya malaria ukaba mu mubiri atangwanitse ufite atabasirikare ugira muri icyo gihe rero ucumerwa nabi gusumba umuntu aba yafunguye ameze neza ashobora gufata umwanya kuyogira ngo ajye kwivuza hamana cyane cyane abana bakiri bato iyo malaria isanze bashonje icyo bita malnutrition uca usanga rero amaraso aciye akama n'ingoga uwo mwana ugaca usanga biragoye nicyo gituma sinzi yuko mwabikurikiranye niho bavuga abantu ku isi yose ntibizashikirijwe na n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU hari mu mwaka w'2008 batubwira yuko mu masegonda 20 ku isi hapfa umwana atarashikana imyaka 5 hama turahari dusanga mu munota hapfa abana 3 mu minota mu isaha hapfa abana 180 hama ku munsi wose amasaha 28 ugasanga hapfuye abana bagera ku 4,332 ni ukuvuga indege 12 ziba zakorotse imwe irimwe abantu 360 mbwa ugasanga rero ibyo ntibiriko biravugwa nk'uko ubona mu Burundi mu mwaka uheze batubwira ko hapfuye abantu 3,744 uce ubona rero ingene ibintu bimeze nabi hanyuma rero ikindi nacyo kihari tumaze kubona ibyo by'ibidukikije iby'umuceri ibyo gukoresha kutagira isuku rimeze neza ha mu gace usanga birashobora gushobora ugasanga mu mihana bambe ko mu mavuriro nta miti ikwiye ihari nk'ubu nababwiye umuti tuvuza kuva mu 2005 ni artesinat amodiakine ubu ni kinini kimwe kirimo iyo miti ibiri hanyuma hagacaza rero kinine iyo artesinat amodiakine bayivuza umuntu afite malaria itarakomera cyane mugabo kinine ni wo muti gushika uno munsi bakoresha kugira ngo batuze iyo malaria yamaze gukomera hanyuma rero gaca usanga birashobora gushika yuko usanga iyi kinine kubera ko batayitanga ku buntu umuntu w'umukene bamubwiye ngo aje kuwigurira ugasanga arawubutse muri icyo gihe bica bigorana ha mugasanga imisegetera babahaye ngo bakoreshe ntibayikoresha by'ukuri nk'uko bikwiye niyo miti aronse ugasanga ntariko arayifata ku rugero abaganga bamubwiye ndaguha akarorero nk'ubu kinine ni umuti bafata mu minsi 7 hanyuma ugaca usanga nk'umuntu arafashe iyo miti hageze nk'iminsi 4 akumva ko umwe aratoye imitende hagira uwundi muntu agwara mu muryango agaca kugira ngo rekanda kugabaneze ndafise umuti apfa kuwumuha ntamenye ko ari malaria ko ntiyagiye kwipimisha hanyuma nawe urumva uwo muti ntawuhejeje urumva rero wa mubiri wiwe ucugira ingufu nke ejo asubiye kurwara malaria arashobora gupfa bigora ko umugore ko nta wundi muti ufise uza hejuru ya kinini
niho havamo ibyo mu kinyarwanda twita ubudahangarwa ubuse mwavugaga ko hari abaterankunga babafashaga kandi muravuze ko hari imiti iba idakwiye imiti idahagije mu ivuriro abadage baracyabafasha cyangwa mufashwa na Fonds Mondial mufashwa na guverinoma y'u Burundi kugira ngo mubone imiti n'abakozi mubikura hehe
aho biragoye ku byerekeye imiti gushika mu mpera z'umwaka uheze ko byari bikomeye hariho abagira neza baduhaye imiti bo mu Budage no mu Bubiligi hariho umuryango w'ababikira mu Bubiligi abo twabakengurukira mu Budage nayo iyo Action Meteor mu isanzu turafiseyo akanimero k'ikonte y'imiti abagira neza bashobora kubishyira ko udufaranga hama akatubwira ati kuri ya konte hariko amafaranga na gutya turatugira rero komande ariko ibintu bitarahinduka ku isi naho iyo konti yaba ataye amafaranga ariko twashobora kubwira Action Meteor tuti nyabona turakeneye imiti kuko dukorana kuva mu mwaka w'2003 urumva ko ari kera hama akaturungikira imiti kandi yakinyaruka mu ndwi yaba yamaze gushika kuri posti hama tukagenda tukayironka ivyerekeye ivyo guhemba abakozi navyo reka ndabivuga uko muri Amerika ni imfashanyo twahabwa n'ikigo bita Fondation du Pape iri muri Philadelphia nibo gushika none munsi bahora badufasha ariko ubu biriko birahinduka kuko nabo bafasha abantu benshi ku isi ariko tukibaza yuko Imana izobikora turonke abadufasha kugira ngo dushobore gufasha abanyagihugu
cyane cyane abangabo bantaho nikora
Bantu
ni rwose nongere mbashimire cyane bwana Albert mbonerane kuri iki kiganiro turimo kugirana ku ndwara ya malaria nagira ngo ariko duha umwanya abakunzi b'ijwi rya Amerika nabo bifuza kugira icyo babaza bakwibarize cyangwa se nabo bavuge uko babona ikibazo cya malaria kifashe mu bice batuyemo reka duhere kuri Vincent uranyumva
Hello
ni Vincent urahagana hehe
ndi Kigali mu Rwanda
ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo Vincent
yangwa mbaza umutumire se aravuga mu rwego rw'abaganga cyangwa se aravugira muri ministeri y'ubuzima
aravuga nk'umuyobozi wa kiriya kigo kirwanya malaria mu Burundi kizwi ku izina rya Aruma Burundi gifite ni kigo cyo kuvura malaria kivurira iyo ndwara yonyine ya malaria
okay
ye hari ikibazo mufite ya se
ikibazo namubaza mu byukuri koko birababaje cyane abantu bamaze gupfa ni benshi ariko icyo namusaba ese namubaza ese batangiye kugira amahugurwa kugira ngo bafate nk'abantu wenda cyane cyane nk'urwaruka kugira ngo bashobore gukwira mu baturage bajye bakora utuntu nyine twakangurira abaturage kugira ngo birinde malaria cyangwa se ko twumva yuko mu gihugu cy'u Burundi inzara nayo ibamereye nabi buriya kandi umuturage yakennye kugira ngo ashobore kumva inyigisho nk'izo yaburaye biragoye kandi kugira ngo ashobore kumuha kinini nayo yumva ukuntu yayinywa ashonje ni ibintu bigoye cyane twagira ngo tumubaze niba hari ukuntu barimo barakora bagerageza kugira ngo umuturage ashobore gufata inyigisho azumve neza nk'uko twebwe cyane cyane bajya badukangurira kugira ngo dushobore gukuraho ibihuru dukureho amazi tugire gute kandi tukaba twanumvise mu makuru tugenda twumva yuko imvura ishobora kuba ibibasiye hari amazi arenga ijana nayo yasenyutse icyo nacyo ni ikibazo ese umutumire nawe yabivugaho iki kugira ngo kumve yuko umuturage nawe uriya kugira imyumvire ni ibintu bigoye cyane 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 nk'igihugu cy'u Burundi ntabwo ibintu babyumva kimwe
urakoze ubwo mukanya ndamuha umwanya gusubize urakoze cyane Vincent
murakoze namwe
twakire na Eric uranyumva
ndakumva
wowe urahagana hehe
ndi Gitega mu Burundi
ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo muri makeye
cyo musanze na sanu ufise intererano nterera kubyerekeye n'iki kibazo cha malaria
yego
tugerageje kuraba ngahi wacu mu Burundi abantu bamaze guhitanwa n'iyo ngwara usanga ari kirenga nanone iki kintu cyuko umushikira nganje yatangaje uko ari kiza abivuza ate bakuko byatanguye yatanguye kwimonogoza kuva kera haca mvuga nti turabye kahise kubu ko kingwara ya malaria dusanga ari ingwara ubwa mbere yakundana n'ahantu hashyushye ariko ubu muri iki gihe ugera usanga ahantu hose nko mu Burundi igaragara ko iyo malaria ugaca usanga bagerageje bari ko bafata imiti batanga nko mu 2000 ugaca usanga n'ico gihe isa nk'uko atakamaro ikimariye uyihabwa cyane cyane genda araba nk'uno muti wa amodiakine ni keshi na keshi bawuha nk'umugwayi ugaca usanga uwo mugwayi bamuhinduriye yamaze kuremba cyane nkaho rero naca ngerageza kusaba yuko bagerageza bakaraba nk'icyo babikoze ko ikindi kintu navuga kuri iki kintu cyo kujyana cyo gusaba imifashanyo yo kugerageza kugwanya marari masaba yuko yojana no gusaba ifashanyo y'ibiribwa kuko mu iki gihe ntiwombira umuntu abarundi bose basa n'abashonje niyo yaje kuronka umuti ahegeje kunywa mikeshi na keshi uwo muti wonyene ari buzocumwigikira nicyo nashaka kubashikiriza.
Urakoze cyane. Reka twakire na Innocent, uranyumva? Urahagana he wowe?
Ndagaya mu Kanyosha.
Mu Kanyosha, ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo?
Ikibazo cyawe cya malariya muri kino gihe isigaye ifata kenshi abantu bagenda bivuza kenshi malariya ahubwo bisa nk'akanda kateye none kuri iyo ndwara ya malariya ku nubwo hariho imiti yaje batotanga abayuko bazorwaye malariya none nino bakayitanga hose ku nubwo harabonetse imiti ya malariya bazotanga mu ntara zose cyangwa bazayiha abana bato bato.
Ni imiti cyangwa urabaza imiti cyangwa imisegetera? Urabaza imiti cyangwa imisegetera? Imiti yahabwa se abantu batarwaye?
Numvise ngo harakije imiti ugasobaha ngo bakwaye malariya n'imisegetera. Sinzi rero ko byarashyitse bagatanga iyo misegetera kuko malariya irakariye abantu kuko niyo ndwara ubu iboneka cyane ngo mu gihugu cyacu kigere ko barose nk'imiti yoba isinzi ubukari nka kinini kugira ngo turwanye malariya.
Mbere y'uko ugenda najya nkubaze iyo uravuze uti imisegetera igatangwa ariko iyo leta iyitanze nubona abo muturanye ubona bayikoresha nk'uko bikwiye?
Ego barayikoresha mugabo hari benshi batayikoresha n'abandi bayikoresha mugabo cyiza abantu bafata ku kanya ukanya nk'ubu cyangwa ngo umuntu agakwaye malariya kandi benshi ntibayikoresha nk'uko biba bigenewe. Ubu rero ntituroza imisegetera nyinshi sinzi nk'uko leta iyo yifite ikayiturosa.
Urakoze cyane. Reka bwo noneho umutumirwa wacu muhe umwanya asubize Vincent Eric na Inosa bwana mbonerane.
Yego, ku bibazo Vincent yabajije ku byerekeye icyo kubabwira ngo ari nk'ugwaruka cyangwa abandi bakwire mu gihugu, ubwo buryo twebwe mu ishyirahamwe Aruma ntabwo tworonka kuko bisaba byinshi, ariko mu myaka iheze mu 2019 dufise imfashanyo ya Fond Mondial twashoboye gukwira igisagara cya Bujumbura hose mu komine yose tugenda turavuza indirimbo tuhaye ibiganiro abanyagihugu gushika bategera ingene bo kwikingira malariya. Hanyuma twashoboye kuronka imfashanyo zishyira mu byitwa Sanofi byo mu Bufaransa turajya mu ntara ya Cyankuzo kuko nayo mu ntara zirangawe na malariya twarakuye mu makomine yose turabigisha nabo nyine baragira icyo baterereye baragira indirimbo duguhamiriza abantu kugira bikingire malariya. Twaragiye i Muyinga turabigisha hanyuma mu kigo cya Francisco Yasize mu gatondo misi yose imbere yo gutangura kwakira abarwayi ngo babavure babanza kubaha inyigisho kuko ishobora gusanga hari ujya kwivuza ubwa mbere atazi malariya icyo ari cyo. Ibyo rero ni ibintu bigikwa minsi yose mbere yo gutangura kuvura kuko hari abo usanga batazi yuko malariya iterwa n'imibu ivuye kuri ibyo twavuze by'isuku ritameze neza cyangwa imibu yagwiriye. Hanyuma abandi ugasanga bafashe imiti ntibayifashe neza nk'uko bababwiye cyangwa n'abatuye ugasanga ntibari kubarapfuza abana. Ibyo byose tubishimikiye ko turabona yuko hari igihinduka mbwa gukwira mu gihugu cyose ntibyoshoboka. Mbwa twashimira imfashanyo twagiye turaronka za Fond Mondial n'abandi dushobora kugira icyo twakwita amatangazo ku maradiyo resport kugira abanyagihugu bashobore kubitegera. Hanyuma ku byerekeye ibyo Inosa yavuze imiti umushikiranganji yavuze ni iki? Yego, umushikiranganji yavuze ko hariho bamaze gutuma ko imiti mugabo sinzi kwirakwira hose ariko icyo twashimikira ko nshyigikira Inosa nuko iyo miti yogeragezwa ikihutirwa kugira iboneke kugira kinine nkuko twabivuze umuntu agwaye malaria ikomeye nta wundi muti ushobora kumuvura atari kinine kandi uwo muti twasaba yuko kugira artesinate mu gihe kinine bawutanga ku buntu na kinine kubera ari kiza cya malaria turimwo uwo muti abanyagihugu bashobora kuronka ku buntu kugira ngo zukure ejo ntibagire ngo twarabuze umuti hanyuma ikindi cyerekeye mwamoje mutino n'imisegetera babaha muyikoresha gute aha twavuga yuko hariho abanyagihugu bamwe bamwe baronka imisegetera sinzi yuko ariko bayironka ku buntu mwa ugasanga akuza kuyikoresha ngo babikingire imibu mu aho baryamye ugasanga bagiye kuyikoresha mu gukingira imirima y'amatomati cyangwa ugasanga bagiye kwica amafi ngo bari kubararobesha imisegetera mu kiyaga cya Tanganyika ibyo rero usanga bidahwanye n'ibyo twakora twose abanyagihugu yuko nk'ubu hariho umugambi wo gutanga imisegetera Caritas iri kiragira ihimiriza abanyagihugu nuko umuntu wese aronse umusegetera yomenye icyo awukoresha apana kuza kuwicisha amafi no kugira gute kuko usanga turiko turakora ibintu bitaroranye tugasaba yuko ubushiranganji bw'uburimyi nabwo bwora ingene bushyiraho ibikoresho byo kugira barobe neza ntibaze gukoresha imisegetera ngo nuko babuze ibindi bikoresho hanyuma hari ikindi kibazo cyabajijwe cyerekeye
ubukene
iyo miti yo bikora neza by'ukuri icyo ari ikibazo cyiza mu migambi iri kirategurwa nk'uko byaba bitekanijwe harinda kuba gusuzuma gupima ukaraba yuko iyo artesinate modiakine turiko turakoresha igifise ubushobozi nk'ubwo yari ifise mu mwaka w'2008 cyangwa igihe batangura kubigira icyo rero nacyo nyine kirihutirwa tube twasaba yuko abagira neza cyane cyane OMS kuko niyo kera yabitanguye kandi yari yashyizeho iri kumwe n'ubushikiranji bw'amagara y'abantu yuko icyo kintu cyukoraho yuko imiti by'ukuri ikora neza cyokogwa icyo kirihutirwa hanyuma Eric nawe ibyo yavuze ngira bisa n'ibijyanye n'ibyo nuko icyo twakora n'abanyagihugu bakamenya yuko indwara ya malaria ni indwara yica n'ingoga kandi yica abantu benshi mugabo umuntu ayivuje n'ingoga agafata imiti nk'uko abaganga babitegeka nk'uko bitekanijwe byoheza bikagira icyo bifashije izo kera barafata artesinate ukwayo amodiakine ubu tugira amahirwe yuko ari kinini kimwe kirimo artesinate amodiakine hanyuma umuntu afata imiti ku rugero ntagire ngo ariko asabikana n'uwundi muri icyo gihe ntiba bikiriko birafasha
bari hari uwari umaze kuvuga nyine Eric wavugaga icyo kibazo cy'imiti yavuga ngo itagifite akamaro ese ntihashobora kuba harimo na bya bindi twavugaga mbere byo kuba imiti yakoreshejwe nabi noneho nyuma ntibashe guhangana n'indwara
yego ibyo ni byo ariko na cyane cyane igihe cyose nushimikira ko nuko abakora iyo miti urabona barashobora kuyikora ikava mu bihugu binyuranye kubera ko twayitumye ko ubushiranji bwayitumye ko cyangwa bande ariko mu mategeko nuko harinda kuba icigwa gikogwa kera bavuga yuko cyenda ko mu myaka ibiri cyerekana yuko iyo artesinate na modiakine by'ukuri igifise ubushobozi nk'ubwo yari ifise igihe bawutanguza kera icyo ni ikintu twasaba yuko mu bushikiranganji bogishyira imbere kugira ngo tumenye yuko umuntu wamuhaye artesinate modiakine nawe wari malaria itarakara cyane bamenye yuko ari umuti ngirakamaro kinini nazo nicyo kimwe ariko gushika ubu ingorane zihari nuko batawutanga ku buntu umuntu yarinda kuyigurira ugaca usanga ba bakene twavuga ntibagira uburyo bwo kuyigura hanyuma ikindi sindi ko ari notari yakivuze yuko tutoshimikira cyane cyane ku miti ariko twashyiramo n'ibiribwa abanyagihugu kubera ubukene ugasanga barashonje
na Vincent abigarutseho
nabyo bigira ingaruka ku magara y'abantu
reka twibutse abatwumva ko yari Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda aho tuganira ku kibazo cya malaria ibu yabaye icyorezo mu Burundi reka dusubire ku murongo wa telefone twakire undi mukunzi w'Ijwi ry'Amerika Laurent niwe tugezeho uranyumva
Ego turabuka neza.
Ye, kibazo cyawe cyangwa igitekerezo muri make ya kugira ngo tubashe kwakira nabandi.
Yego cyambere. Turabona ko abantu benshi mu Burundi koko bagerageza kubitaho mu kubavura malaria. Ariko turabye imiti babaha hari igihe usanga ugiye kwa malaria basanga urwaye nka malaria nka ugiye kwa muganga ugasanga urwaye malaria ugasanga waguhaye nka ibinini nka bitatu. Ibinini bitatu rero babiguhaye hari igihe ubimwo bigahera ugasanga ntiwateye imiteni. Nagomba kubaza umushikiranganji mbega koko ibyo binini nibyo baba babonye uyu muntu cyanke bikoranye n'indwara yo baguhaye cyanke abaganga baba bariko baratanga iyo miti barafite ukundi kuntu cyanke nk'aho baba bakatishije imiti kuko turatukuntu abantu baguma bagwara ariko kwemera yuko umuntu aba yafashe imiti ikwiye. Hanyuma ikindi kibazo nacyo ni ikibazo kijyanye n'imitegetera. Turabye dusanga imitegetera umwengira atanga ku bwinshi ku buryo bw'uko umunyagihugu adafite imitegetera mu nzu. Ariko waraba ukabona abantu bagomba batandukanye kwa muganga kwivuza. Agomba kubaza mbega baba bagenda bakaraba mu mazu cyanke bagatuma abantu baza kubararabira kugira ngo babone ko imitegetera batanze abanyagihugu baba bayijyanamo. Hanyuma ikindi kibazo nacyo kigira gatatu nashaka anishure neza hari ukuntu basansibiriza mu ntara mu mijyi y'uko malaria yasubiye gutera kugira ngo abantu bakomeze kugira kuyirinda ariko waraba mu mitumba cyangwa mu makomini ugasanga izo modokari zibivuga zigera zihashika ngo abantu banabyumve nabo bamenye ukuntu bwo kwikingira. None biva kuri kimwe mu gisagara niho baba hari abantu bonyine bakarirwa n'indwara ya malaria.
Urakoze Laurent. Reka twakire na Ezekiel. Ezekiel uranyumva?
Ego ndabumva mwiriwe.
Mwiriwe neza. Urahagana he?
Mu gisagara Bujumbura.
Wowe ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo?
Bwa mbere ndashaka kuvuga ku bijyanye n'imisegetera ndabaza uwo muhinga muri kumwe.
Yego.
Mbega ko bavuga ko bafasha mu kurwanya malaria batanze imisegetera hirya no hino. Nubwo igihe ushyize wagatangiye iyo misegetera ugasanga umuryango uwujyamyemo imyaka ibiri, imyaka itatu badahindiwe umusegetera watoboka. Ni ukuvuga watabagurika ntibahindure bakaguma bajya mu wama musegetera. Mbega bagumye bajya mu musegetera aho naho ubu hari atamuturimo ntibishobora kuba imvo yuko malaria isubira kuranda gataka umwe ibyahora. Hama icya kabiri nacyo mbega iyo hageze ko leta ivuga ati malaria tuyifashe nk'ikiza baba bafatiye kuki ibyigwa baba babigize mu gihugu cyose mu ntara cyanke ama nkaje nimba bo babagize ibyigwa bararaba igituma ivyo iyo ngwara yabaye ikiza amfatira karo ku by'i Burundi. Uruno munsi uravye abarundi ko turi nukuri turashonje naho bamwe bigoye anja ni ukumwe yigeze kubarira uwundi ngo mwaramutse ngo mbega ngo waraye gute ati nayo inzara uwundi nawe ati emwe numva ngo inzara irahari inzara hari abayumva ku matwi ariko ugiye kuraba angenerali abarundi barashonje. Mbega leta irahezi kwiga ikaraba ko iyo nzara abarundi bashonje itoba intambamye yuko ikiza cya malaria kigwirirana ko nk'ubu ugiye kwa muganga bakaguha kinine ibinini biri na kimwe kugira uzoshyire kinine mu nda ataco wafunguye nibaza ni hamwe bica bituma abantu bagwa iyo malaria niyo bagiye kwa muganga bagira amahirwe yo kuronka iyo kinine bakira imiti hagati umva iyo malaria nta kuntu yopfa yakize. Hanyuma nibaza bo kwiga bakaraba hama bagarondera abahinga bagashika mu gihugu bakaraba igituma kuko n'ubundi kuvuga ngo malaria nikiza mugabo ntiberekane neza imvo y'icyo kiza n'ubundi icyo kiza kizokwamara ikiza. Murakoze.
Urakoze cyane Ezekiel. By'ubushakashatsi yaravuze n'ubundi ko bazabikoraho bakareba cyane cyane ku bijyanye n'imiti. Reka rero mbagarukeho mushinga ntaye mbonerane musubize Laurent na Ezekiel.
Ego nibaza yuko nohera kuri Ezekiel yagarutse ku ibintu byamaze kuvugwa aravuze ati imisegetera umuntu ashobora kuronka hanyuma akawujyamamo ugatabagurika kugira gute iki kibazo rero si cy'ubushikiranganje si cy'abafasha Burundi aha nuko uwo yaronse umusegetera sinzi ariko bawuronka ku buntu uje usanga atawufashe neza mu bisanzwe iyo ariko barasigura babwira ingene bazokoresha imisegetera barabwira ingene baenda kuyimanika n'ingene baenda kuza barayikoresha ama mu bisanzwe imara imyaka itatu mu gihe ubufashe neza mugabo uwishitabwiye aho uryamye ukawutabura urumva ntacyo uri kurakora kuko uba wugururiye umubu uca winjira ugasanga uriko urakurya ariko twotera kamu abanyagihugu nk'uko nabivuze Caritas igiye gusubira gutera kamu batangiye n'imisegetera nuko iyo misegetera bamenye yuko ni imfashanyo leta iba yaronse kandi n'imigambi ya leta abantu babe bazi bayikoreshe neza ntibaze kuyitabura cyangwa bagire ngo none ko watabutse ko wataje kumpa uwundi ni ukumenya yuko umusegetera nawe yaronse ku buntu ugugwa amafaranga hanyuma avuga ati none ikiza bova ikiza bishimikije iki nibaza ko umushikiranganje yabisiguye bikwiye hariho abahinga mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu bakwiragiye igihugu kuko hari biharuro byama bikwirasohoka kundwi kundwi zerekana ingene indwara zose zifashe mu Burundi abagwa bagiye kwivuza mugabo turi bagira yuko hari abataza kwivuza mugabo ibyo tubafatira ko nabaja kwivuza ha mukabona abavuwe abahitanywe na nizo ndwara hanyuma icyo nogira nti inzara ibyo aho ndamushikiye umuntu amaze kutagira ibigwanisho mu mubiri les anticorps ibyo navyo biva kuko umuntu aba yafunguye neza umubiri ukabukomeye gutyo naho imigira ya malaria yoza uwo muntu afite akanyuza kwivuza agafata imiti mugabo usanze ushonje rwose atamagara ufise hakongera mu malaria urumva no gupfa urapfa ariyo twagira tuti umuntu yoraba nyine ibintu bitotera imbere na cyane cyane abana kuko nibakarirwa cyane kuko bamaze gukama amaraso biragora kugira usubire kuvura umwana umuvura malaria yaba byashoboka kera murazi yuko mu mashuri bashyizeho amakantine n'iki yabagira bati mu mapfure mukaganira ko bidashoboka nk'aho malaria ikaze cyane agira ati hari umwana twabonye ajye kwivuza aragwaye nyina ntagira icyo amugaburira reka tumuhe n'utwuburyo tufasha kugira ngo iyo malaria ntimuhitane hanyuma ku byerekeye ibyo by'imisegetera twavuze ati oya ni Rora yavuze ibyerekeye ibinini ngo bitatu batanga kwa muganga jena musaba yuko umuntu agiye kwivuza yaba aritezinate amugira kintu cyangwa kinini bakamuha ibinini bitatu azababwira ati uyu muti siwo kuko ibyo binini bitatu ntibishoboka kuri amodiakine na artisanate amodiakine ni imiti bakoresha mu minsi itatu mugabo si kinini kimwe ku munsi cyangwa ibyo si byo aho yabimenya neza hanyuma ku byerekeye kinini nayo kirazira yuko uko tumaze kubibona kubyumva bagenda kubera kutamenya agira ngo natoye mitende iyo miti agaca yisabikane n'abandi cyangwa agaca ahagarika gufata umuti aho naho twavuze yuko aba ariko arigirira nabi ejo malaria isubiye kubyuka isanga umubiri udafise inkomezi kugira ngo uyigwanye hanyuma rero ngira ibikuru bikuru n'ibyo ariko ngatera kamu mvuga ati ibi byigwa yavuze ngo kuraba imvo zituma bavuga yuko hari kiza twavuze ibyerekeye ihindagurika ry'ibihe n'iki hama ubushakashatsi umushikiranganje yaravuze yuko bwoba icyo nashimikira ko cyane cyane ni ukuraba ingene turiko turikingira twebwe nyine kugira isuku aho tubaye ibidengeri by'amazi tukabituza hanyuma baguhaye umusegetera ukawipfuka neza cyane cyane abana nibo dushira imbere kuko nibo batazi kwikingira hanyuma ugiye kwivuza aho guha imiti yifate ku rugero babitegerejwe hanyuma wumvise ufite ibimenyetso za malaria, ubushuhe, kutagira akayabagu, kumeneka umutwe, ahubwo utakaza umwanya ngo ugiye gukora ibanza ugende kwa muganga bagupime. Nibasanga atari malaria, bagasanga n'indi ndwara, urafise akanya ko kwivuza. Mbwa malaria uteze na gatoya, urumva bico bitera ingorane. Ibikuru bikuru numvuga ngira ni ibyo.
Ye, ubwo ntihasigara n'akanya turongera tubigarukeho, twakire na Minani. Minani uranyumva?
Ndakumva mwiriwe.
Mwiriwe neza, urahagana he?
Ni mu gisagara cya Bujumbura.
Yego, ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo muri make?
Nagira mbazo mutumire. Ati mbega ko hariho abantu bagiye kwivuza bakire ikinini y'ibinini. Iyo kire yitabavuye bakaguma baremba ati umuntu yo cyakora iki? Icya kabiri ati wavuze yuko mukorera mu ntara mu ikomine zitatu z'igisagara cya Bujumbura. Te nta kuntu mwokorana na leta ukazoshika no mu ntara za ruguru ko mbona hari abasindikajwe n'iyo ndwara ya malaria ruguru. Ati mbe iyo ndwara ya malaria ntabwo yoba iva ku nzara cyangwa murakoze.
Yewe urakoze cyane Minani. Twakire na Sylvestre. Sylvestre uranyumva?
Ndakumva cyane. Icyo ngomba kubaza icyo mvuza uwo mutumire. Erega malaria urabona mu Burundi hariho inzara nyinshi. Niyo niyo nzara yateye i Burundi. Nayo ni iyo umuntu agwaye malaria akabura utwajya ibingorane. Cya kabiri kandi hariho n'abagwaye sida. None nk'abo bagwaye sida nabo malaria irabakarira cyane kuko isigiza n'indwara nyinshi. Ugaca usanga ntibagiye utwafungura. Ahubwo uyo mutumire yofasha ntafashe gutangaye imiti yo kubavura gusa mu gihugu cyose, ahubwo nafashe igihugu cyose agifashe mu gutanga imiti, ntafashe intara zonyine kuko hariho perezida w'u Burundi afite ubushobozi kuko yosabira abo bantu bakaronka imiti bavura, akabasabira n'utwo bajya abagwaye sirimu bubu bararembye rwose iyo bafashwe na malaria bavamo bapfa. Ubwo rero icyumviro cyane narize bafashe abo bantu bagwaye simu n'abakene badafite uko bafungura, hanyuma babaha akadagambwa babahaye utwo bafungura kuko batarose utwo bageze ndi muri Madagascar mba mu Bugande niho mbera ubu natembereye ibere muri Madagascar. Babaha utwo bafungura kuko
muri Madagascar uba muri Madagascar watembereye muri Madagascar.
Muri Madagascar hakurya Maria mu mazi.
Urakoze cyane kuba wakomeje kudukurikira uri hakurya y'amazi.
Ndi mazi kabisa.
Ndagushimiye cyane, niyo mpamvu bavugaga ushaka kuvuga sida ukavuga sirimu nyine uba muri Uganda. Ikibazo cyumvikanye n'igitekerezo cyawe, urakoze cyane. Reka tuhe umwanya umutumirwa wacu agira icyo ababwira. Bwana Mbonerane.
Eko murakoze kibazo Minani yashikirije avuga ati iyo umuntu aronse imiti hama ntikore none yocagira gute. Aha twabwiye yuko kubera impamvu nyinshi zituma iyo malaria iba, ntibivuga yuko wagwaye malaria mu kwezi kwa mbere bakaguha ari malaria isanzwe bakaguha umuti wa artesinate amodiakine ukagenda ukawufata, ntibivuga yuko utazosubira kurwara malaria kuko ni ukuraba aho hantu uba yuko ata bintu bituma iyo mibu iguma yongerekana kandi ikaza ifise uburozi. Muri icyo gihe urashobora kuba mu kwezi kwa mbere wari ufise malaria isanzwe, mugabo ugaruka mu kwezi kwa gatandatu ugasanga ni malaria ikomeye. Muri icyo gihe naho navuze yuko umuti wakuvuza artesinate amodiakine ni kinine. Muri icyo gihe rero iyo kinini uyifashe nk'ibyo uko tumaze kubibona ukakurikiza amategeko urugero bavuga iyo malaria irakira. Mugabo urumva samugira ngo barambuye malaria rimwe ngo biraheze, ni ukuraba misi yose igituma iyo malaria iza aho tubaye imibu ingene yifashe. Hanyuma kubyerekeye Sylvestre agarutse cyane cyane ku byerekeye inzara cyangwa abantu bagwaye izindi ndwara nka sida cyangwa izindi ndwara. Aha twavuga yuko icyo umuntu yoshyira imbere nk'uko mu mateko mu migambi ya politiki bayivuga Malaria niyo ngwara yica abantu benshi kandi kabica n'ingoga mu gihe utivuje urumva bice bigenda gucyo urwaye sida ukaba uri kurafata imiti yuko yokugerageza kurinda sida urumva urafise inkomezi nkeya mugabo haje malaria ugaca usinata ntugira uti je ndafite ubushuhe ndafite ndamenetse umutwe reka nje kwa muganga bampima barabe yuko atari iyindi ngwara yongeye ko muri icyo gihe iraguhitana rero twogira tuti kandi urwaye sida nicyo kimwe n'urya mwana twavuze usanga ashonje umubiri utagira ingwanizi urwaye sida urumva umubiri usanzwe ufise ingorane hiyongeye ko izindi ngorane za malaria imigira ya malaria urumva utagiye kwivuza n'ingoga urupfu ruca ruguhitana aro tugahanura abantu basanzwe bagenda n'ingwara ya malaria yuko mu gihe cyose bumvise ko hari ibimenyetso bya malaria ibyo navyo birazwi n'ubushuhe buza bukaduga cyane hanyuma ukameneka umutwe yego hari izindi ndwara zishobora gutera kumeneka umutwe mugabo uko tubisaba uko tubyigisha abanyagihugu ni uko amaze kubona ibyo bimenyetso yo kwihuta kujya kwa muganga bamupime barebe ko atari malaria basanze atari malaria arashobora kuba afite akandi kanya kuza kwivuza ari gripe cyangwa izindi ndwara
kimwe n'izindi ndwara nazo umuntu agomba kwihutira kujya kwa muganga kugira ngo avurwe hakiri kare yongera amahirwe yo gukira. Twe
dusanzwe dukora mu kigo cya Francisco yasize basanze atari malaria akaba afite ibyo bimenyetso baca bamubwira ati jya kwa muganga kuko turafise aya ni mavuriro ari iruhande bavura indwara zose tuca tumurungikayo mugabo atagiye urumva iryo siko sagi iwacu nagira nshimire cyane cyane nk'aba ibitaro byitwa Hopital Militaire baradufasha ko nk'iyo turonze nk'abana bagwaye malaria ikomeye cyane tubatwaye bagashika muri ibyo bitaro bya militaire babakira n'ingoga kandi bakabavura ibyo rero bikatunezereza rwose ibyo yavuze ngo dukwire igihugu cyose tugire gute ibyo twe mwishyira hamwe ntitubishobora ako n'akazi ka leta gukoretera afise ibitaro mu ntara zose abaganga ni iki twe cyo dufasha gusa ni uguhimiriza gushyigikira leta muri iyo migambi ifate yo kurwanya malaria hokogwa iki nibyo rero tugira tuti nibyo bavuze by'abakene iki nta gishasha kirimwo umukene atafunguye neza hanyuma akaba afise inguvu nkeya akiyongera ko malaria urumva uwo muntu aragowe
inzara igomba kuba yifashe ibamereye nabi iki kibazo bakomeje kukigarukaho ariko nagira ngo mu kanya gatoya dusigaranye rwose mpe undi mwanya usigaye kuri telefone Stanislas kugira ngo nawe agire icyo avuga muri make cyane kubera ko turimo gusoza Stanislas uranyumva
ndabumva nagira ngo manze ngushimire wowe Eugenia Mukankusi nshimira na radio y'Ijwi rya Amerika ritugezaho ibiganiro byiza njye ndi Kigali mu Rwanda mu karere ka Rulindo mu murenge wa Burega icyo nagira ngo nibarize umutumirwa nagira ngo umubaze ngo ese natwe mu bihugu nko mu gihugu cyacu cy'u Rwanda nk'iyo nk'umuntu bamujyanye kwa muganga ko bamuha supanete bakamutera n'imiti mu nzu nabone ko baba babigenza nicyo kibazo nagira ngo mwibarize
yenda gushimiye cyane rwose kuba wakomeje no kudukurikira kandi ukabuduhaye n'igitekerezo cyawe n'iki kibazo ugejeje ku mutumirwa wacu bwana mbonerane mbaho umwanya mugerageze muri make ya gusubiza turimo dusoza
eko murakoze Stanislas cyoki sikibazo ni nk'intereratanze ibyo ahiwacu ni migambo usanga itari kiratera imbere kuza kumija imiti mu nzu cyangwa iruhande y'inzu kugira ngo imibu ipfe igabanuke icyo bita mu gifaransa pulverisation intradomiciliaire uwo ni umugambi twagiye twumva mu bindi bihugu bari kuragwanya malaria cyane no mu Rwanda byarigeze gushika ni uko bufatanye ibintu bibiri gutanga imisegetera abantu bakayiryamamo neza mbere n'umuntu atayiryamyemo bari bakwiye kuza baraja ku bene kuyitanga nka karitasi bakagenda bakaraba yuko uwo muntu bahaye imisegetera ariko arayikoresha by'ukuri
n'igitekerezo cya Laurent
bakamutangisha mbere na nihadabo kugira amenye yuko ariko atari karafashe neza amundi mugambi ukurikiruje no gukoresha imisegetera nuko hoba umugambi ukomeye w'ukwira mu gihugu cyose nkuko byagize mu myaka ya kera bazana n'indege bakamija iyo miti kugira ngo imibu yifure kwarika ahantu henshi
ye murakoze cyane rwose reka tukiganire tuzongere tukigarukeho mushinga ntahe Albert Imbonerane ndabashimiye cyane kuri uyu mwanya no kuri ibisobanuro mwaduhaye ngashimira n'abadufashije kubagezaho ikiganiro ku buhanga bw'ibyuma abarimo Inosa Kimenyi wabahamagaye kuri mikoro mwari kumwe nange Eugenie Mukankusi mwese abaduteze amatwi n'abaduhamagayeho muri hose tubifurije ibihe byiza n'ubuzima buzira umuze mugire amahoro.